Dabara mukije mwebwe mwese bakunze ibigano bya radio isanganiro ndabahe nikaze mu makuru avugwa kuno mutaga akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Inyubako abapolisi babamwongo zirashaje ku buryo zoshobora no gusenyuka ibyo bikaba ari imwe mu bibazo byari byashyikije n'abashinga amateka ikoraniro ryo kuri uyu wa kane umushikiranganje arangiyome bunyoni akamenyesha ko ibyo bariko barabitorera umuti abafisi cyo bashikiriza ku byabaye mu makume igihugu cy'u Burundi cyakiyemwo ngo bokwegera mu bisevere bishikirizwa n'uburongo uwo mugwi aha namenyesha ko bene abo bakingirwa n'ibyirizwa rigenga uwo mugwi arugwaruka rwo mu ntara ya Bururi kweje amashuri yisumbuye rukaba urakazi canke ngo rubandanirize muri za kaminuza ubu ruri mu mashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na ubwo rukaba rushima ko ibyo bituma bashobora guhangana nuko kubura akazi ido nido ni mukanya Alphonse kubw'Imana ari mu buhinga bw'ivyuma Festine butoye n'ijenge yandi yabashikirize nongiye kubaha ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Ndasubiye kubaramutsa aya makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano bamwe mu bashikiranga amateka bavuga ko inyubako abapolisi babamwo zishaje cyane ndetse ko zishobora no gusenyuka mu bibazo ababajije umushikiranganje w'umutekano mu nama nshinga amateka yo kuri uyu wa kane bamwe mu bashinga amateka baragaruka kandi ku bibazo by'ifungurwa zihabwa abapolisi kurikira umushinga amateka wa Ephrasia Mutenzika
Ndiko uragendera mu gipolisi murongoye urabona neza inzu ziri mu kubagwako aho haba wibaza ati mbega haba abakingira igihugu cy'u Burundi mutegekanye iki mu buryo inama nshinga amateka itegekanya kugira ngo abo bapolisi bakingira igihugu cyacu babeho neza ndagaruka cyane cyane ifungura ry'abapolisi nabyo tubona yuko bitejikiza mu gihugu usanga bituma bakora utuntu tumwe tumwe nk'ingeso mbi bivanye n'ukuntu umushahara wabo canke no gufatwa neza bitagenze neza
Umushikiranganje aragiyome bunyoni agasigura ko hari bikogwa biriko birakogwa kugira ngo imibereho y'inyamirama bimere neza muri ivyo bikogwa ngo hakaba hari gusubiramwo inyubako zimwe zimwe mu makomisariya y'igipolisi tumukurikire
Muribuka ko twigeze kwataka muraca aho inyamirama bizibaye murahabona ko hamize nabi muragira n'intumbero muhaye leta rero leta ntiyica ijya ntumbero mwayaye ikirayikorera ko tubikora byo butatu ubujyo bwa mbere fasha hari intamba mwizikomeye na cyane cyane mu bijanye n'isuku mu bijanye n'inyubakwa zishobora kugeramira abantu kugira ngo batabagwe ibara ritarako ko mu makambi amwamura asanga bimeze uko urashobora gusanga hatarashikirwa cyangwa handi hatarashikirwa mugabo deja muri budget dufise no muri plan dufise icyo kirimo uburyo bugira kabiri nubwo kubaka uburaro bushasha tubikishije mu bikorwa rusangi no mu kwitanga kw'inyamira mabi hariho rero wa makomisari yamwamwe ariko arubakwa biciye mu bikorwa rusange bageje intwaro nyamira mabi bakubaka kugira ngo bashobore kwimuka hari rero n'ubujyo bugira gatatu aho kwakoze urutonde rw'ibikenewe byose kugira ngo bushikirizwe leta nayo ishobore kumenya ingene ishiramo ubundi buryo mu kigega cy'ubushikiranganje hanyuma hashobore kuba n'ibindi bikorwa kuko cyo gusanura bikomeye n'ibyo gukora amakambi n'uburaro bwaho nyamira mabizi hari ikintu kituhanze
tukiri mu cyo gisata nyine cy'umutekano inyubako rusangi nk'amavuriro amashuri n'amabarabara bitari bike ngo birabangamiwe n'ibiza umushikiranganje w'umutekano no gukinga ibiza yabishikirije mu kiganiro kwamenyesha amakuru ku muhinga mu bwo kuri uyu wa kane mu gihe bucy'amakunga himbaza umunsi wahariwe gukinga ibiza uhimbazwa ku wa 13 gitugutu kuma kutashe komisari de police chef Alain Guillaume Bunyoni asaba leta y'u Burundi n'amashyirahamwe afasha muri cyo gisata gushyiramo ingufu mu kugarukira kubashikiwe n'ibyo biza tumukurikire
Muri imyaka 10 iheze ibihomoka by'imisozi hamwe n'imiyaga yarasambuye inyubakwa rusangi beniza abikorera utwabo mu bice bitari bike mu gihugu imirimo yibanze mu nyigisho no mu magara y'abantu irahagarara nk'akarorero ishure ryisumbuye ryo ku musozi wavugizo ryarahebwe kuva mu mwaka w'2009 bivuye ku ibomoka ry'inkengera y'umwonga impome zigize inyubako y'ibitaro bya kaminuza mu Kamenge zarononekaye bivuye ku migaga tutibagiye igitarugwa cacitse muri zone ya Musaga mu gisagara cha Bujumbura ku ibarabara ryitiriwe Mutaga wa gatatu mu ntara ya Bujumbura abigisha bishure shingiro rya Burima ya mbere na Myaba bafise impungenge ko amashuri ashobora kubahemukirako bivuye ku migaga ihibonekeza ku mpome ivuriro ritoyi rya Burima ya mbere nyene muri komini ya Mutambo mu ntara ya Bujumbura naryo rirageramiwe nkuko leta y'u Burundi irateye akamo kadasanzwe kuri abo bose bafashanya mu by'ubuhinga n'ubutunzi kubajejwe ubutabazi hamwe n'amashira hamwe akorera mu by'imigenderanire myiza ko bobandanye bakorera hamwe muri ico gikorwa gihambaye cyo gusanura ibyasambutse byasambuwe n'ibiza kugira tugire Burundi bwiza
Naye abanyagihugu baba hepfo y'igisagara cha Karurama ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke muri komine Rugombo hepfo y'umusigiti mukuru baridoga ko babangamiwe n'amazi y'imvura ava hejuru muri ico gisagara bononera amazu basaba kigisata kigiye giterambere y'ibisagara bohinzira yo mazi naye ugejeje gisata mu ntara ya Cibitoke amenyesha kico kibazo bamaze kugishikiriza abamukurira n'inkuru ya Alexis Ndayiragije
Imihana ibangamiwe niyo nkukura y'amazi ava mu gisagara cha Karurama ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke muri komine Rugombo arenga 30 ayo mazi rero ava ku mazu yo muri ico gisagara ayanda kava mu ihinguriro gisima buseko y'imvura iguye ayo mazi rero yaramaze kwicira inzira agenda mu mfurege mukuru ujana amazi muri uziro sizi wakabarashizweho nakararo kuri iyo nzira kugira abana bayijabuka baja ku mashuri ntibakorokere muri ico kinogo ayo mazi rero y'imvura iguye amwe acayira mu mazu akonona ibiri muri ayo mazu ahandi naho akanyengetera mu mazu eka akaba naho abomura amazu abanyagihugu babangamiwe nayo mazi basaba ko bajeje iterambere ry'ibisagara bofasha kugira ayo mazi aronderegwe inzira kugira areke kubononera amazu ujeje iterambere ry'ibisagara mu ntara Cibitoke amenyesha ko ico kibazo yamaze kugishikiriza abamujejwe karindiriye inyishu mugaba akamenyesha ko ico gikogo gikeneye amafaranga menshi mu gipolisi kijeje kurinda impanuka naho bamenyesha ko ico kibazo amaze ku menya mugabo batarakironkera inyishu mu Cibitoke Alexis Ndayiragije radio isanganiro
isanganiro
amakuru kuri radio isanganiro abandanya mu gisata cy'ubutungane bw'inyuma y'intambara naho ibirizwa ligenga umujwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever ngo lirategekanye ubuhinga bwo gukingira ibyabona bishaka gushikiriza ibyo bazi muri kahise urongo uwo mugwi yabivuze muri indwi igihe hari inama ihuza uwo mugwi n'inama nshinga mateka bya Claver Handayicariye agasaba abanyagihugu bafise icyo bazi kuvyabaye mu gihe cy'intambara kwegera umugwi sever inkuru ya Ornella Mucho
Munama hagati y'inama nshinga mateka n'umugwi sever abashinga mateka batandukanye barifuze kumenya ico umugwi sever utegekanya gukora mu gukingira ibyabona batanze amakuru urongoye umugwi sever uvuga ko mu bisanzwe hari uburyo bwo gukingira ibyabona banabifashijwemo n'abanyagihugu
ico twokwita gukingira bya mbere gicabona bihagaze kuri we ubwa mbere akemanga mu bubabanyi ku mutumba atingira n'izigihugu ukingira icabona wa kabiri yitwa babanyi kubera ko icyo cabona cavuze ibyabaye niyabeshe niyashikuje tumaze iminsi dukorera mu ntara uyu munsi turicarana n'abantu bageze aho bemera ko babikoze mugabo bakatubwira bati naho twabikoze kwatumwa n'abari hejuru yacu urumva ko ari intambwe nshasha intambwe ihambaye
Pierre Claver Ndayicariye arongoye mu gusever akavuga kandi kuko atekanya n'umugwi w'abahinga ujejwe gukingira ibyabona
inyishu ya gatatu yerekeye gukingira ibyabona iri mu ibwirizwa dukoresha muri munyonyo 2018 nuko muri iyo bwirizwa harimo ingingo idusaba gushiraho abahinga b'umugwi wo gukingira ibyabona n'ufisi icavuga mu gifaransa babyita unité de protection des victimes et des témoins umugwi wo gukingira ibyabona n'abandi bose babaracitse ku icumu inyene rero umugwi uzokora n'inyene riko rakora ntitubivuga kugira ku radio bitubigira ku televiziyo kuko uwo muti usohoye ku radio no ku televiziyo nusubira gukora
umugwi sever ugasaba abashinga mateka baja mu nama nshinga mateka ya Afrika y'ubuseruko mu nama nshinga mateka ya Afrika no mu ihuriro y'inama nshinga mateka kubavugira ko ari amakuru umugwi sever uduje gutohoza mu bindi bihugu
Onera mucura kinuye mu gisata cy'indero naho imijyango imwe imigizo n'abigisha baheru barungitswe gukorera abigisha bakenye mu ntara y'indero ya Rumonge iri mu bukene budasanzwe uretse ko hari ni isani yasambutse Samuel Manirakiza yabivuze ku giti cy'urunani rw'amasendika y'abigisha mu ntara ya Rumonge igihe bahimbaza umunsi mpuza makungu wahari umwigisha anasaba ubushikiranganji bubajejwe kwita icyo kibazo kuneza inyigisho Jean Pierre Misago
Bamwe mu bigisha barungiswe gukorera kure y'imijyango yabo mu Rumonge ntibikunda ko bakora imigambi yo bateza imbere kumusi mhuza makungu wahari umwigisha murezi wahimbajwe mu rumonge kuri uyu wa gatanu Samuel Manirakiza ku izina ry'umujyango w'amasendika y'abigisha mu ntara ya Rumonge avuga kwa mikoro ubu aherera ku rugendo
ikibazo gihanze cyane imijyango imwe igizwe n'abigisha barungitswe kurangurira imirimo ahandi kure mbere yaho bari basanzwe basavye indaro bigatuma batakigira ico bahereza iminwe kuko nutwo bahora bifashisha twaciye duhinduka indava y'inzira
uretse ko ivyo biri mu bituma umwimbu utaba mwiza ngo vyaranatumye n'imijyango imwimwe isa niyasambutse
ico gutiyo bagiza canke ngo tukirenze ko ururwa amazi nuko hari mbere ningo zabigisha zimwe zimwe zisa nizasambutse kubera iyo mvu
igikwiye rero ngo nuko ubushikiranganje bw'indero bugaruka ku mwihwezo w'ico kibazo kijanye no kurungika bigisha aho bakenye
byo bavyiza ubushikiranganje bubijeje bugarutse ku mwihwezo w'ico kibazo kugira ngo coye kuba intanduruko y'amazimwe mu gisata c'indero na cane cane ko aho tugeze hakenewe indero y'akanovera mu mashure
Umunsi mukuru muza makungu wahari umwigisha murezi usanzwe uhimbazwa ku igenekerezo rya gatanu gitugutu uyu mwaka ukaba wahimbajwe ku kivugo kivuga giti bigisha barezi mukiri bato kazoza kumwuga wo kwigisha Jean Pierre Misago mu Rumonge Radio Isanganiro
Jean Pierre Misago rakenuye na mu gisata c'imibano bamwe mu gwaruka gwahije amashuri rutaronsa kazi canke ngo rubandaneze muri za kaminuza gwo muri komine n'intara ya Bururi bacikiriza ko kugira ngo bahangane n'ubushomeri baciye baje mu mashyira hamwe yo kuziganya no kuguranana ubu bagashima intambwe bageze ko kuko batakizera inze ndetse bakanarangura n'iyindi migambi nk'iy'uburimyi n'ubworozi umuhanuzi wa buramatari ajeje iby'imibano mu ntara ya Bururi akashikiriza ko yugaruka gwiteje imbere bituma n'umutekano n'iterambere byiyongera Marie Claire Kazeneza
Bamwe muri ugo gwaruka gwahejeje amashuri yisumbuye hanyuma ntigwaronka akazi cyangwa ngo rubandanirize ivyigwa muri za kaminuza twasanze ku musozi Murago muri komine n'intara ya Bururi bavuga ko bamaze kubona kwa kazi kagoye kuronka baciye baje mu mashira hamwe yo kuziganya no kuguranana
tuvyumviye kuko twari tubaye mu bwo buzima kuko twabura aho dukora utuvuta n'agasabuni
kubera ayo mashira hamwe ubugo gwaruka gwemeza ko batagitega amashaba vyeyi muri bimwe bimwe kuko nabo hari byo bashora kwikenuramwo
akarusho kahari nuko ngeze ku ntambwe yuko no kwigurira ikirato ndetse n'utundi twiruhande ndashobora kugura amavuta impuzu
eka ngo baranashobora kuronka ingurane vyo she kugira ngo bashobore kurangura n'indi migambi nk'iy'uburimyi n'ubworozi
hari bihe nshobora kuba nkeneye adufaranga duka yatumfasha mu bwo burimyi hanyuma nshobora kubitura bakamfasha
muhanuzi wa buramatari w'intara ya Burura jejwe iby'imibano Juvan Ndayikeza avuga ko ashimishwa n'ibikorwa by'ugo gwaruka ngo kuko ivyo bituma batajuragizwa n'imvugo z'abanyepolitike kandi n'igihugu kigatera imbere
iyo gwaruka rugiye hamwe mu bikorwa byo kwiteza imbere inyungu ni nyinshi cyane gose haba kuri ugo gwaruka haba mbere no ku gihugu ko gwaruka rwaronka uburyo hanyuma rugaheza rukiteza imbere kandi naco nuko ubwo baramaze kuba rufise ibyo rukora ko ntiba rugukoreshwa n'abanyepolitike cyangwa muri bindi twimirije amatora kuko ibyo baba bari kubaramwemerera abaza bifise
mu gihugu gwaruka rwo ku mutumba Murago komine n'intara ya Bururi rusaba ko gufatwa mu mugongo kugira ngo rushore gushira mu ngiro imigambi yabo bateguye ariko bakabura uburyo Juvan Ndayikeza aruhanura gushira habona imigambi baba bateguye hanyuma bajejwe intwaro bakaraba ko hari ico boterera canke bakabadodorera ku mashira hamwe yoshobora kubasahiriza kugira iyo migambi ishigwe mu ngiro
Naho mu gisata c'inkino imigwi 14 niyo yitabiriye igihiganwa rya karate ryatanguye kuri uno wa gatandatu mu gisagara ca Bujumbura rihuza imigwi iva mu karere k'uburengero bw'Uburundi urongoye ishyirahamwe rya karate mu Burundi anamenyesha ko ryatunganije mu ntumbero ryo guteza imbere urukino rwa karate mu ntara zo hagati mu gihugu kubwa Marvera Iteka umwe mu bitabiriye iryo higanwa akavuga ko biteguye neza akanatera kama abandi bigeme kwijukira urukino rwa karate Jean Marie Vianney Ngendakumana
Iryo higanwa ry'urukino rwa karate rihuza imigwi iva mu karere k'uburengero ngo ryatunganijwe mu ntumbero yo gufasha imigwi ikinugura ukino hagati mu gihugu ukugene yo tunganya amahiganwa yisunze amategeko ivyo bigashikirizwa na Christophe Nkurunziza arongoye ishyirahamwe rya karate mu Burundi
ubuye hatanguye amashampiyona par region muri ama region ane no musahereye region west ubu niyo yaje ngabwirira higanwa twahereye muri ama region ya rugo interet du pays yamari nyuma kwiye ngo bagire ubumenyi buhagije bwo gutunganya ama club mu minsi za naho hazocha ya makrebi yunga hivu jumbra kuko bari bati imbele kato kusumabani mbukana wone lakini umenyi kubutu mbeera uko ayani makrebi hanzi hose yifashi
waramutsu wa ishiramu ya karate mu Burundi atera kamo abakunzi bingino kuza kubwishi gushigikira abitabiriye ayo mahiganwa
tuboneyo kumenyesha ababyeyi abakunduru kino kwa karate nabatara arumenyi abadze babanze biapime barabe inge narugyoshe kuraba turatumiye kuza kudushigikira bashigikiye kino kwa karate bashigikiye ihugu bate intege ugaruka ku Burundi
rwa karate ngo nurukino rutavuna kandi ngo ntigwagene wabahungu ivyo bigashikirizwa na Marivera iteka umwe mu bitabiri ya mahiganwa agatera kamo abavyeyi kutabira intambamyi abigeme bipfuza gukina urukino rwa karate
twebwe n'ukuri twiteguye neza cyane kuko turagira imyimenyerezo ko vyama hama tukaza tukakina urukino dusanzwe dukina abakobwa benshi babankira kubera ngo ibintu ngo tukina n'ivyo abahungu bagaca bavuga bati n'ukuri urya mukino bogenda bakabavuna ariko no himiriza yuko umuntu wese yiswe kwa umubyeyi ashaka umwana w'ugira sport n'ukuri no muhumuriza yuko e-sport si sport yo kuvunana ni sport yagenewe abahungu gusa
iryo higanwa rikaba gitabiriwe n'imigwi 14 yo mu karere k'uburengero bikaba bitegekanijwe ko rizorangira kuri uyu w'Imana
Jamaa hivi anenge ndakumanura kino yino kuri yo nkuru y'inkira dushye dusozera kwano makuru ngirashimire mwebwe mwese mwe komara dutega biri shimire Alphonse kubw'Imana mu buhinga bw'ivyuma Vestine gutona ko ndabashikiriza nka bandabike banuye ndabipfuriza umunsi mwiza
Ganiro.